Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hani Washington DC muzindukanye na Joy Diane nani na haziwenge kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Mwaramuse Diane tuyahera kuyavugwa kuri Afrika. Ishiramwe rya Buraya ryarakiranye urweze ejo ku munsi wa kane itora ry'inama nshingamateka ya Libya yemeje gushinga leta y'ubumwe, ariko Buraya buragabisha kuzofatira ibihano abanyamahanga canka bo mu gihamagaye utwigoro tw'amahoro. Umukuru ajejwe ya Joseph Borrell yavuze ko iyi ari intambuko ikomeye yo gushira hamwe inzego zizoshikana Libya ku matora atekanijwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kw'12 uyu mwaka. Asaba begwa na politike muri Libya gukorera hamwe mu ntumbero yo kubumbatira amahoro no gushigikira leta y'ubumwe. Abaganga muri Mozambique bavuga ko batewe ubwoba nuko programa yo gucandaga incanco za COVID-19 abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu vyikwega. Gushika ejo kuwa kane abantu bari munsi y'36 nibo bari bamaze gucandagwa mu gice cya mbere cy'iryosekeza ryo gucandaga abo bakurikirana abarwayi nk'abaganga hamwe n'abaforoma. Zimbabwe yahawe incanco 200,000 zahinguwe n'ikompanyi Sinopharm yo mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri, ariko abakora mu gisata cy'amagara y'abantu baragaragaza ko bafise amakenga kuri izo canco z'iyo kompanyi. Bamwe muri bo babanje gutinya, ariko mu nyuma bahavuye bemera gucandagwa ubwo rucanco rw'iyo kompanyi Sinopharm ubwo leta ya Zimbabwe ivuga ko rukora neza ku bice hagati ya 60% to 86%. Mu makungu, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarasinye yongera remeza nk'itegeko amafaranga yababa $2 trillion yo kugarukira igihugu n'abanyagihugu bagize ingaruka za COVID-19. Aya mafaranga ya leta agiye guca arungikirwa imiryango y'abanyamerika hamwe n'abakora ibikorwa bitandukanye byaba iby'urudandazwa canke ibindi kugira bunganire mu gisata cy'ubutunzi cyahungabanijwe n'icyo kiza. Perezida Biden wo mu mugambwe w'abademokrate ateye umukono kuri iryo tegeko inyuma y'umunsi umwe abashingamateka baryemeje ku majwi 221 bahakanye. Nta n'umwe wo mu mugambwe w'abarepublikani yaryemeje. Umuhinga wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze ejo ku munsi wa kane ko igisirikare cya Myanmar gisa n'uko kiriko kirakora ibyaha bihohotera ikiremwa muntu. Umuhinga Thomas Andrews mu bijyanye n'agateka ka muntu muri Myanmar yavuze ko abantu bashika 70 bamaze gutangazwa ko bishwe kuva habaye kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Andrews yabwiye akanama ka ONU kugateka ka muntu i Geneve ko igihugu kigenzurwa n'ubutegetsi butwaza igikenye n'ubwicanyi ku buryo bisa n'uko ubwicanyi bukogwa bushobora kwitwa ibyaha bikoregwa ikiremwa muntu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa kane ko imiliyoni zirenga 88 z'abantu ku isi basinzikajwe n'inzara mu bihugu birimwo intambara hamwe n'umutekano muke kuva mu mpera z'umwaka w'2020. Antonio Guterres yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe amakungu atogaburira abantu bifungurwa azoba ariko arabagaburira intambara, kuko ahari inzara havyuka inzigo. Avuga ko imiliyoni 34 z'abantu bo mu bihugu birenga 30 bariko binjira mu bihe by'amafa. Ibihugu nka Yemen, Sudani yo mu manuko hamwe na Burkina Faso biza imbere y'ibindi.
Arize Bigirimana urakoze kuri makuru yose uhejeje kudushikiriza. Yose nibutse ko mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio ya Trouvewa akaburungu.com. Nchuti wa kunzi, nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 ya radio Inchuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Ubu naho umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi wasubiye kuvuga ko mu gihugu c'u Burundi hacibonekeza ubwicanyi, inyuruzwa ry'abantu, ipfungwa n'ihohoterwa bikoregwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu. Ubutegetsi bw'u Burundi bwo bwamirira kure ivyo vyagirije vyose.
Burundi réitère sa ferme opposition aux allégations mensongères politiquement orientées.
Uyu ni ambassadeur Tabu Renova aserukira Burundi muri ONU. Muri make ahagira ati Burundi bwongeye kwiyama ivyo vyagirije bifise intumbero za politique kandi vyuzuye ibinyoma. Turabigaruka ko handi hato. Muri make kandi ishami rya ONU gitaho impunzi ku isi RCR risaba ko abanyagihugu ba Uganda babana n'impunzi nabo boza bararonswa imfashanyo. Igituma muracumva handi hato muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nazwe. Amakuru tuwafitiye mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku Rwanda, aho umwe mu badepute b'inama nshingamateka y'Ububiligi yasabye abategetsi b'igihugu ciwe kugira ico bakoze kugira ngo Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahabwe ico yise ubutungane ataho buhengamiye. Madame Els Van Hoof avuga ko ashingiye kutunenge yemeza ko twibonekeje mu guta muri yo mibwana Rusesabagina kugeza nuno munsi hari mpungenge kubijanye n'ubutungane azohabwa. Umenyesha makuru wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima yasomye ibiri mu nyandiko y'uwo mudepite maze adutegura ino nkuru.
Munyandiko ya page 14 yo kwitariki ya 9 y'uko kwezi kwa gatatu, Depute Els Van Hoof agaruka ku buryo bwana Rusesabagina yagaragaje kutavuga rumwe na FPL ishyaka riri ku butegetsi ndetse na Perezida Paul Kagame ubwe kugeza ubwo ashinze ishyaka PDL Humure ubakaba ari umuyobozi w'impuzamashyaka MRCD ifite umutwe witwara gisirikare wa FLN. Madame Els Van Hoof avuga ko ubu Rusesabagina arimo gushinjwa ibyaha bikomeye cyane ndetse bishobora no kumuviramo gufunga ubuzima bwe bwose. Agakomeza yisegura ko inyandiko itagamije guhamya bwana Rusesabagina ibyaha cyangwa se kumugira umwere. Uyu mudepite avuga ko nk'uko byagaragajwe n'urugaga rw'abanyamategeko wo muri Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International, uburenganzira bwa bwana Rusesabagina bwo kuburana yunganiwe, ubwo kuburana mu buryo buboneye ndetse n'ubwo kurindwa gufatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bwose bwahonyowe. Depite Van Hoof ahera ku buryo bwana Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe mu Rwanda akavuga ko byose bikiri urujijo. Abategetsi b'u Rwanda nabo bakaba baragiye barangwa no kwivuguruza mu mvugo zirebana n'uko ibyo byagenze. Kugeza na n'ubu uyu mudepite akavuga ko abategetsi b'u Rwanda batarabasha kugaragaza ko ibyo byakozwe hisunzwe amategeko mpuzamahanga ajyanye no kohererezanya abakekwaho ibyaha. Madame Van Hoof kandi akomeza agaragaza ko naho bwana Rusesabagina agerejwe mu Rwanda uburenganzira bwe bwo kuburana mu buryo buboneye butigeze bwubahirizwa. Ashingiye ku ngingo ya 14 y'amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira mbonezamubano ndetse n'ubwa politiki, cyo kimwe n'ingingo ya 7 y'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage, byose biteganya ko abantu bagomba guhabwa uburenganzira bwo kunganirwa muri buri cyiciro cy'urubanza nshinjabyaha, harimo no mwitabwa muri yombi ry'ibanze, kandi ibyo bigomba gukorwa abantu bihitiramo ubwabo babunganira bakaganira nabo mu buryo bw'ibanga. Muri dosiye ya Rusesabagina ibyo byose nta na kimwe cyubahirijwe. Ikindi uyu mudepite avuga nuko abavoka mpuzamahanga umuryango wa Rusesabagina wari wamushakiye bangiwe kumusura ubwo babigeragezaga mu kwezi kwa cumi. Icyo gihe umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda yavuze ko babangiye kuko nta viza bari bafite, kandi akaba ari nta n'amasezerano y'imikoranire ari hagati y'urugaga rwo mu Rwanda n'urw'i Buruseli. Ku bijyanye n'uburenganzira bwo gufatwa kimuntu, Depite Van Hoof avuga ko Rusesabagina ubufite imyaka 66 y'amavuko, akaba afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso n'ubundi bw'umutima, kandi anakirutse kanseri amaze kujyanwa mu bitaro inshuro eshatu, ibyaba bifitanye isano n'uburyo afunzwemo. Umuganga umuvura mu Bubiligi akaba yarabwiye umuryango we ko guhagarika imiti cyangwa se kuyihindura byiyongereyeho ihungabana yatewe n'ifatwa n'ifungwa rye bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Depite Van Hoof ashingiye kuri ibyo byose akavuga ko ari ngombwa ko abategetsi b'u Bubiligi binjira mu buryo bufatika mu kibazo cya Rusesabagina mu rwego rwo kurengera uburenganzira bwe nk'umuturage w'u Bubiligi. Depite Van Hoff avuga ko ubwo yitabaga komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madame Sophie Vilmes yagaragaje ko hari ibyo ubutegetsi burimo gukora kuri iki kibazo. Uwo ngo yavuze ko abategetsi bo muri ambasade Kigali bemererwa kumusura kandi ibyo babisaba uburenganzira u Rwanda rurabyemera. Nyamara ku nshuro ya kabiri bamusura bamusigiye imiti yari yohererejwe n'umuryango we itaramugejejweho. Madame Vilmes kandi mu kiganiro aheruka kugirana na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta ngo yaba yarasabye ashimitse ko Rusesabagina yakurikiranwa n'abaganga bo mu Bubiligi. Uyu mudepite akavuga ko nubwo ku ruhande rumwe ashima ibyakozwe n'igihugu cye ariko bigaragara neza ko na n'ubu burenganzira bwa bwana Rusesabagina butarubahirizwa mu buryo buhagije. Akavuga ko hari impungenge nyinshi ku rubanza rwe rutazaburanishwa mu buryo buboneye bidaturutse ku buryo yafashwe mu bwabwo gusa ahubwo n'imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda ifite inenge. Depite Van Hoff akomeza avuga ko ikibazo cya Rusesabagina kidakwiye gufatwa nk'ikihariye ubwacyo ahubwo kigomba guhuzwa n'ibindi byabayeho. Agatanga urugero rwa padiri w'umubirigi Guy Tennis wafatiwe mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda kwa 2005 avuye mu burasirazuba bwa Congo ashinjwa ko yaba yarashishikarije abantu gukora genocide ubwo yari umumisiyoneri mu Rwanda. Uyu nkuko Depite Van Hoff abivuga biturutse ku gitutu cya leta y'Ububiligi yararekwa washyikirizwa igihugu cye mu kwa 11 kwa 2005 dosiye yisuzumwa n'ubutabera bw'Ububiligi ubu bwamaze kuyishyingura nta yindi nkurikizi. Agasanga ibyo byagakozwe no kuri Paul Rusesabagina. Impungenge ku migendekere y'urubanza rwa Paul Rusesabagina mu Rwanda Depite Van Hoff avuga ko zituruka ku maraporo menshi ashinja iki gihugu guhonyanga uburenganzira bwa muntu, gufata no gufunga batavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'imfu zidasobanutse z'abapfira mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano nyuma yo gutabwa muri yombi. Agasaba ko mu gihe byaba bidakunze ko bwana Rusesabagina arekurwa ngo ashyikirizwe igihugu cy'Ububiligi abategetsi b'Ububiligi bakurikirana urubanza rwe binyuze muri ambasade byaba ngombwa bakanasaba leta y'u Rwanda kumuha ubutabera buboneye. Abo ngo bakanibutsa abategetsi b'u Rwanda ko Rusesabagina afite uburenganzira busesuye ku nyandiko ikubiyemo ibyo aregwa cyo kimwe n'izindi nyandiko z'urubanza kugira ngo abashe kuburana kubirebana n'uko yafashwe. Uyu mudepite kandi asaba leta ye gusaba ubutegetsi b'u Rwanda kwita ku buzima bwa bwana Rusesabagina haba ubwo ku mubiri ndetse no mu mutwe, bakamwemerera gufata imiti yari asanzwe ahabwa, bakanemera ko ubuzima bwe bukurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi.
Tukiri kuri dosiye ya Paul Rusesabagina, uno munsi kwa gatanu bitegekanijwe ko urubanza rwiwe ruza kuburanishwa ejo kwa kane. Ubutungane bwarusibije inyuma yaho asavye ko rutoburanishwa bivuye ku mwunganira atarahari. Ibindi na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Ubwo hasubukurwaga urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be kuri uyu wa kane, Paul Rusesabagina yagaragaye mu rukiko atunganiwe. Yari amaze iminsi yunganirwa na Maitre Rudakemwa Jean Felix, kuko undi mwunganizi we Maitre Gatera Gashabana yavuze ko yagiye mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania azagaruka kuri 24 z'uku kwezi. Rusesabagina yabwiye urukiko ko urubanza rwasubikwa kubera ko umwunganira mu mategeko atabonetse. Avuga ko iburanisha rikomeje atunganiwe haba hari uburenganzira yimwe. Rusesabagina yunzemo ati, twumvaga tutaburana mu gihe hari icyemezo cyafashwe ejo tutishimiye kandi twajuririye. Yumvikanishije ko we n'umwunganizi we babyumvikanyeho ko ahubwo bari bafite gahunda yo guhura. Iki cyifuzo cya Rusesabagina cyakuruye impaka mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro Rusesabagina yahaye urukiko nta shingiro bifite, kuko busanga umunyamategeko umwunganira azi neza ko kutishimira icyemezo cyafashwe bidahagarika urubanza. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko kuba Maitre Felix Rudakemwa afata umwanzuro wo kutitabira iburanisha yagaragaje kutubaha urukiko, ariko nanone buvuga ko Rusesabagina ataburana atunganiwe kuko ari uburenganzira bwe. Ubushinjacyaha bwo busaba ko urubanza rwasubikwa Rusesabagina akabanza kubona umwunganira. Abandi baburanyi nabo bakomeje kuzamura impaka bavuga ko nubwo uregwa afite uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko, ariko n'abandi baburanyi bari kumwe na Rusesabagina nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa. Maitre Rugero Jean wunganira bamwe mu bareganwa na Rusesabagina yasabye urukiko ko kubera ubwinshi bw'ababuranyi abarebwa n'iki kibazo bose bashyirirwaho gahunda kandi bagasabwa kuyubahiriza.
Uburenganzira bwo kunganirwa kwa president abanye kwa bacamanza bugaba ari uburenganzira fundamental budashobora guhungabanywa cyangwa se ngo bangamirwe igice cyo cyose n'ari ho hose. Ariko mu gihe urukiko ruza kwiherera rusuzuma ubusabe bwa Rusesabagina ndetse ahuriyeho n'ubushinjacyaha ko iburanisha ry'urubanza ryasubikwa, urukiko nanone ruze kwita cyane cyane ko urubanza ruhuriwemo n'abantu benshi. urukiko rwa bikomojeho ko ruzashyiraho roadmap kubera impamvu y'ababuranyi benshi ndetse n'abunganira benshi hatazagira ubura nanone ikaba impamvu ituma urubanza rukomeza gusubika inshuro nyinshi.
Maitre Nkundabarashi Moise wunganira Kalisita Alias Sankara we yasabye urukiko kwita kugira urubanza rwabo rumaze bakaburanishwa.
Tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri igihe n'uwo twunganira. Nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvuga ngo urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'unganira cyangwa defense. Aho tugeze turi mu iburanisha rya kane. Ibyo iyo kontra tuyubahiriza uko yakabaye, utayubahirije abonere konsekansi.
Izi mpaka zasojwe n'umwanzuro urukiko rwafashe wo gusubika urubanza rwimurirwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Urukiko rwasabye ababuranyi bose kuzitabira iburanisha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kuwa kane umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi waragiranye ibiganiro n'inama nkuru ya ONU iraba ivyerekeye agateka kazi na muntu ku isi. Muri rapport washize ahabona i Geneve ku mugwa mukuru w'u Swisse, uwo murwi wasubiye kwemeza ko acibonekeza ubwicanyi, inyuruzwa ry'abantu, ipfungwa n'ihohoterwa bikoregwa cane cane abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda yarabidukurikiraniye.
Kubw'umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi, leta nshasha ntirerekana ugushaka ko kubahiriza agateka kazi na muntu. Mu nama y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu i Geneve mu Busuwise, Dudu Dien atwara uwo mugwi yerekanye ico kogwa. Atabatavuga rumwe na leta n'abaharaniye agateka kazi na muntu n'ubu baracanyuruzwa, bakicwa, bagafungirwa ubusa, abandi bagatogwa ibiziga hirya no hino mu bwicanyi ndengerabutungane, bagaca bahambwa ikibiriraho. Inguvu zikwiye gushigwa mu guhagarika ibikorwa bibangamira agateka kazi na muntu n'uguhana babikora. Aha turashimira leta ko yatanguye gufata no guhana urwaruka rw'imbonerakure rwakoze amabi amwamwe. Leta ikwiye kandi kureka ubwisanzure bw'itangazamakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Turashima ko abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu barekuwe, ariko mu nyuma bagenzi babo hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu baciye bakategura gufunga ubuzima bwabo bwose mu rubanza rudakurikije amategeko ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Muri yo nama Ijwi rya Amerika ryakurikiranye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bwa video conference buserukira Burundi i Geneve, ambasaderi Taburenova yateye ibyatsi raporo y'umugwi wa Dudu Diene. Ati Burundi buraswiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyegi leta nkozi yo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu, naho turi ku kivi kandi abanyororo baringa ibihumbi bitanu barayibahaba ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari. Amashirahamwe yigenga yo mu Burundi na mpuzamakungu yo yose kwabibona, Human Rights Watch, Amnesty International n'ayandi adoma urutoki kw'inyuruzwa ry'abatavuga rumwe na leta. Ibi ndetse byagarutswe ko na Denis Ndayishemeza ku izina ry'amashirahamwe International Service for Human Rights na FOCODE.
Mu mwaka uheze wonyine amashirahamwe hana gataka kazina muntu yashoboye gutohoza abantu barenga 160 bishwe, abafungwa ubusa babandanya bafungwa, ukunyuruza abantu birabandanya, harimo no kunyuruza abantu bahungutse kandi baba bitavye akamo. Uwo mukuri gunyena aba yateye abantu twavuze kandi yuko dutewa makenga n'imvugo ibiba ugwanko yabaye ndase mu guca cu Burundi, cyane cyane amacakubiri acafuze ubwoko bw'abatutsi. Ngatusanga ibyo bikogwa n'abantu bazwi ubunye muri kino gihe, usanga mu kugena abantu mu mabanga y'igihugu hariho ubwoko busa n'ubwamaze kwigizwayo, ugasanga ubwoko bw'umukuru w'igihugu nibwo buriko burashigwa imbere cyane.
Icyo bikoze ubuserukira ubumwe bwa buraya we warashima ko imigenderanire n'uwo mujyango iriko iranaguka.
L'Union européenne a pris note de la même amélioration de la situation sécuritaire.
Ati twebwe turashima uko ibintu biriko biragenda mu gisata cy'umutekano ndetse twaranatanguye n'ibiganiro byo kunagura imigenderanire n'ico gihugu. Ifungurwa ry'abamenyesha makuru n'abandi bahawe ikigongwe yugurugwa ry'amaradiyo yigenga kunagura ibiganiro hagati ya leta n'abanyepolitike bari mu gihugu n'ibindi n'ibimenyetso bigaragara. Leta nshasha iratangaje ko yifuza no gukorana n'uyu mugwi wa ONU, nico n'ikindi kimenyetso. Ariko naho biri uko, turanegura n'imanza zo gufungwa wo guherayo zaciriwe abantu 34 bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ibihugu byo mu buraruko bwa Buraya bikunze kwitwa Le Pays Nordique byo bisigura ko ivyo bimenyetso ari byo guhuma amaso amakungu. Uyaserukira ibihugu nka Denmark, Norvège, Finland n'ibindi asegura ko ingingo zafashwe na leta y'u Burundi mu byerekeye agateka kazi na muntu ari nke cyane. Bado murutoke ku bikogwa vy'ugwaruka gw'imbonera kure gwegamye umugambo uri ku butegetsi bashaka kurengera inzego z'umutekano mu guhohotera batavuga rumwe na leta nk'uko babimenyesheje. Uwo mugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi washizweho mu mwaka w'ibihumbi 2016 uheruka kongewa ikiringo c'umwaka umwe. Watangaje ko hari urutonde rw'amazina y'abari ku isonga mu guhohotera agateka kazi na muntu wahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPJ. Iyi sentare nayo haize imyaka itatu itanguye amatohoza nyezina y'ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabice ku masonga nkitangura. Commissaire mukuru w'ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi RCR Filippo Grandi asaba ko imiryango y'abanyagihugu ba Uganda babana n'impunzi yozirahabwa imfashanyo. Uwo mutegetsi asigura ko iyo miryango itakaza ibitari bike isangira n'impunzi. Ibi Grandi yabivugiye muri Uganda mu rugendo yaramazemo iminsi. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda.
Bwana Grandi wasoje urugendo rw'iminsi ibiri muri Uganda yasuye inkambi z'impunzi zitandukanye ziri mu majyaruguru y'igihugu zirimo inkambi ya BDBD imwe mu zicumbikiye impunzi nyinshi ku isi. Umubare munini w'abacumbikiwe muri iyo nkambi baturuka muri Sudani y'Epfo. Kuba igihugu cya Uganda ubu ari cyo gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika bisaba ko n'ibikenerwa gufasha izo mpunzi byiyongera nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa HR. Bwana Grandi avuga ko iyo mfashanyo ikwiye kutagarukira ku bikorwa by'ubutabazi byonyine.
Uganda is a stable country, is a country where people are hosted.
Ati Uganda ni igihugu gifite umutekano bituma abantu benshi bagihungiramo, ariko nk'igihugu nacyo gikeneye imfashanyo. Ntabwo twazahora twita ku bikorwa byo gutabara impunzi byonyine. Ubu tugiye kwagura ibikorwa byacu tureba n'ibintu byakungukira abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi kugira ngo tuzagire kuri ibi. Rero twatangiye ibiganiro na banki y'isi yose kugira ngo idufashe muri uyu mugambi. Uwungirije Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jennifer Namuyango we avuga ko Uganda yatanze ibyo ifite byose, kandi yongeraho ko leta iteganya gushyira amashuri y'impunzi ku rutonde rw'amashuri ya leta kugira ngo aje abona iby'andi mashuri ya leta abona, bityo asaba amahanga nayo kubahiriza inshingano zayo mu gufasha impunzi.
So I want to appeal to the international community to support us.
Ati reka nsaba umuryango mpuzamahanga kutugwa mu mugongo mu gufasha izi mpunzi n'abo zituranye nazo mu buryo buhoraho. Nkuko tubizi na amahoro arambye yari yagerwaho mu bihugu ziturukamo kugira ngo zibe zashobora gutahuka. Asa nk'usubiza ibyifuzo by'uyu muyobozi bwana Filippo Grandi yavuze ko Uganda ari igihugu ntangarugero ku buryo amahanga akwiye gufata impunzi hakurikijwe amategeko azibereye yashizeho n'uburyo zifasha kuzigezaho hafi bikenerwa mu buzima byose kugira ngo zigire ubuzima busanzwe, bityo ko nabo biteguye kwifata mu mugongo mu kubungabunga ibidukikije, uburezi n'ubuvuzi bw'impunzi n'abaturage muri rusange.
But also to recognize and support Uganda's leadership in very new approaches on how.
Ati dukwiye gufasha igihugu cya Uganda mu migambi mishya cyatangije yo gufasha impunzi. Iki gihugu dukwiye kukibera umuvugizi hanze kugira ngo gifashwe mu mishinga ihoraho yo gufasha impunzi. Tunkasheri twiteguye gushora umutungo utubutse mu bikorwa bijyanye n'uburezi, ibidukikije hamwe n'ubuvuzi bw'impunzi nk'ibintu nyamukuru tubona ku ruhande rwacu.
This difficult situation are the key priorities.
hari hasanzwe kwinubira ko umubare munini w'impunzi watumye ibijyanye n'ibidukikije byangirika, dore ko ari impunzi zikura ibyo zikenera mu buzima bwa buri munsi nk'inkwi, amazi, guhinga n'ibindi. HCR yatangije umugambi wo gutera ibiti mu turere impunzi zituyemo, akabivuga ko mu majyaruguru y'igihugu imaze kwatera ibiti birenga miliyoni imwe mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Bwana Grandi yanitabiriye inama ihuza ibigo bya leta bitandukanye hamwe n'abaterankunga, aho yongeye kwizeza ko umuryango akuriye ushishikariye gufasha Uganda yabereye urugo ibihumbi by'impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere bihoramo umutekano muke. Bwana Grandi yanagiranye ibiganiro na Perezida Museveni hamwe na Minisitiri w'Intebe, ariko ibyavuye muri izo nama ntibiramenyekana. Kugeza ubu Uganda icumbikiye impunzi zisaga miliyoni n'ibihumbi 400 ziganjemo izituruka mu bihugu bya Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Somalia, u Rwanda n'ibindi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, akwino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jo Diane Ninahazwe. Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi ya bino biganiro vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Twe mu izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za Amerika ku bufatanye hamwe n'ibindi bihugu byavuze ko bitagomba kwemera iriko ry'ubutegetsi gisirikare cyakoze mu gihugu cya Myanmar. Iyi ministeri kandi yemera n'inkunga ku baturage bagerageje kurizamo uyu mugambi. Mu myigaragambyo yakozwe mu mutuzo yamagana iriko ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri i Mandalay, byibuze abantu babiri nibo bahasize ubuzima, abandi benshi barakomereka. Nyuma yuko igisirikare kirashe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri, abandi babiri nabo baje kwicwa nyuma yaho. Muri uko gushamirana hagati y'abaturage n'igisirikare, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho abandi bategetsi babiri biyongera ku butegetsi bw'abasirikare muri Myanmar. Abo bategetsi bagize inama y'ubutegetsi bwa leta ni Maung Maung Kyaw na Moe Myitun. Ibihano bifatira imitungo cyangwa inyungu zituruka muri iyo mitungo y'abantu babiri biri mu bubasha kandi bibuza abaturage bamenyeka kugira ikintu bahuriraho. Ibi bihano bije nyuma y'ibyashyizweho tariki ya 11 z'ukwa kabiri bifatiwe amasosiyete atatu yo muri Myanmar n'abahoze mu buyobozi bw'igisirikare. Abo barimo ukuriye umutwe w'ingabo General Min Aung Hlaing. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yamaganye igitero cyagabwe n'inzego z'umutekano ku bigaragambya kandi badafite intwaro. Yanenze kandi ifatwa n'ifungwa rya hato na hato ry'abanyepolitiki abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'abigaragambya mu mutuzo. Bwana Blinken kandi yemeye inkunga ku baturage ba Myanmar baturutse hirya no hino mu gihugu bafite intego yo kuburizamo umugambi w'abasirikare wo guhirika ubutegetsi no kumvikanisha ijwi ryabo mu rwego rwo kugarura igihugu mu nzira ya demokarasi, amahoro, bigakorwa kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Ubu kuva igisirikare cyafata ubutegetsi muri Myanmar hahoraho imyigaragambyo ihuruza abantu ibihumbi byinshi byigaragambiriza mu mijyi minini n'ibyaro. Ubu igisirikare cya Myanmar cyatangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe bizamara umwaka, agataho kandi cyashyizeho n'umuyobozi. Naho Aung San Suu Kyi wari perezida hamwe n'abandi bayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu ubu bafungishijwe ijisho.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.